mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenie Mukankusi, ndabaramukije mwese kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu mwumva kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Amakuru yo mu karere
nje nta na kimwe nzanye byose mbitaye amasaka dushimbo umuceri wari ku gasozi imirima itanu n'amasaka yarakiri ku gasozi n'inka yanjye n'umukore nawe.
Ubu ni umwe mu Barundi birukanwe mu Rwanda muri uyu mwaka. Iyi ni imwe mu nkuru zerekeye impunzi twabateguriye zaba zikiri mu buhungiro n'izatahutse hamwe n'amakuru yerekeye amatora muri Congo. Turazibagezeho mu mwanya rero mube hafi ya radio yanyu. Amakuru yo mu karere duhere kuri Congo. Bamwe mu baturage b'abakongomani batuye mu Burundi bari bagiye gutora ejo muri Congo ntibabashije kurara basubiye mu Burundi, baraye ku mupaka wa Kavimvira. Byatewe n'iki? Babaraye ku mupaka bangana iki? Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira abahe inkuru irambuye.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere kuva saa moya kugeza saa sita ku mupaka uhuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo wa Kavimvira n'u Burundi, hari abaturage b'abakongomani bagera ku 300,000 bimiriwe kwambuka umupaka w'igihugu cy'u Burundi kubera nta mpapuro z'inzira zizwi ku izina rya CPGL aba bakongomani batuye u Burundi bari bafite kugira ngo bambukireho.
Twagize ikibazo kuva ku munsi w'ejo tumaze kwambuka frontiere, twambutse mu buryo bwiza kuko ambasade yacu yari yavuganye na leta y'u Burundi, bavuga ko abantu bose bifuza kujya gutora baza bagatora kandi hari ibyangombwa bazatanga. Tugeze kuri ambasade turaza, tugeze kuri frontiere, tugeze kuri frontiere baduha majeto, bakaduha jeto yo gusohoka ku Burundi batwinjira muri Congo bakangiviza ko twinjiye, baduha n'indi za kudusubiza inyuma. Turaza turatora, amatora mu by'ukuri yagenze neza bitewe n'aho umwe wese yatoreye, ariko twaje gutangazwa n'ikintu tugeze ku mupaka dutashe mbese dusubiye mu Burundi, baratubwira ngo mu Burundi bugaye nta muntu wemerewe kwambuka. Biratugora nk'abantu batuye kugira ngo dutahure ico byo bazaravuyeho, ariko abayobozi bari bagiye bayoboye amamitiwa atandukanye bagerageza kuvugana na ambasaderi, ambasaderi arambuka baravugana n'u Burundi bisa n'ibinaniranye kugeza ubwo n'abadepite bamwe baza barahagera barimo nk'abadepite bidakwira n'abandi baragerageza kuvuga bisa n'ibinaniranye. Nyuma abadepite baratubwira ngo nitugaruke dusubire Uvira babikurikirane.
Aho aba baturage bari bicaye ku mupaka abandi bahagaze mu ibarabara bimira imodokari ziva Uvira zijya mu gihugu cy'u Burundi, bari bafite umujinya mwinshi wo kuba igihugu cy'u Burundi cyabaraje ku mupaka kandi bari bafite utujeto bambukiyeho ejo baza gutora.
Tunarudisha, tunarudia kunyuma, tunapata watoto jana, tunaacha watoto Bujumbura mpaka hivi watoto, mpaka hivi watoto hawayakula. Unasikia, mimi mwenyewe ninaumwa ugonjwa wa diabetes hivi leo sasa.
Babu subijeo twarudisanza bana kwa sizi Bujumbura kugeza isaha abana ntibafungura kandi ngo ya diabetes kituvaha baratwikira. Cyage cya mbere twaragiye ntitwatanga CPGL. Iki kibazo cy'aba baturage b'abakongomani batuye i Burundi biro mu matora ejo, ariko bakimirwa gusubira mu gihugu cy'u Burundi kubera kutagira impapuro z'inzira cyagurukije ambasaderi wa Congo mu Burundi. Abakandida depite bari batumije aba baturage kuza kubatora ndetse n'abakozi bashinzwe binjira n'abasohoka Kavimvira aho banzuye gutanga izi mpapuro z'inzira ku buntu kuri aba baturage. Ndore ko izi mpapuro zari zisanzwe zigugwa amadolari 10 ya Amerika.
Leta yacu yemeye gutanga amasepejeri yasubiza abantu inyuma kuko batubwira ko Burundi bwasabye ko abantu basubira inyuma bakoresheje amasepejeri. Mu by'ukuri batanze sepejeri z'ukwezi kugira ngo abantu bose bashobore gusubira muhira mbese aho baje bava. Sepejeri ni z'ubuntu, bazaye umuntu wese waje gutora yerekanye jeto yajabukiyeho, ariko sepejeri ni z'ukwezi ni z'ubuntu.
Aisha Mwashamba Mwajuma yavuye mu gihugu cy'u Burundi aza gutora muri Congo, aho twamusanze na bagenzi be batetse inkono y'umuceri Kavimvira. Avuga yuko bamwe mu bakandida depite babavanye mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo baze babatore babateye imigongo.
Abo twatoye hariyo bamwe twaje gutora bace batwe twigeze tubona kuza kudufasha mugo umuntu batigeze batora niwe yaje kuza kutwakira kuza kudufasha. Twatuvanye mu Burundi twababuze tuko turabashaka turababura.
Mumenye yuko izi mpapuro z'inzira zizwi ku izina rya CPGL igihugu cy'u Burundi cyasabye abakongomani biriwe mu matora matora ejo iyo zikirishasha ku mpaka wa Gatumba basaba abaturage ba Kongomani kuzishurira amafaranga 5000 by'amarundi kugira ngo bazitereho kashe. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika kavimbira mu ntara kivu amajyepfo.
Vedaste urakoze kuri iyo nkuru. Tukivuga rero ibyerekeye amatora ya Kongo, tubanze twumve icyo impunzi z'abanyekongo zimaze imyaka ibarirwa muri 20 ku butaka bw'u Rwanda ziyavugaho, ari nako zihamya ko nta kizere zifite cyo gutahuka mu gihugu cyabo. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yaganiriye na bamwe batuye mu nkambi ya Gihembe iri mu karere ka Gicumbi majyaruguru y'u Rwanda.
Ayo matora yaba ataba ntacyo tuvugiye twebwe, twararenze mu Rwanda ntabwo duteze kuzasubira muri Kongo kabisa. Impamvu bitakunda, umuntu ugiye kujyaho ni umwe n'uwari uhari, ntabwo ari umunyarwanda ugiye kuhayobora uvuga ikinyarwanda nkatwe. Ariko uba wenda ngo ni umuntu uvuga ikinyarwanda nkatwe niwo bashizeho, twabyumva neza twagwenda icyo cyizere cyaza. Ariko mu gihe ariko agatsiko n'ubundi kababane nagwaho nawita ngo nabajura nta mutekano ntawo, tunageze bavuga ati ngo ibyo byabisambo birongo biragarutse, bakongera katwirukankaho tukangara tukagaruka mu Rwanda twirukanka. Ahubwo twebwe ahantu twaje bakatwakira neza, tusa nk'aho ariho twageze mu rugo. Tubitega amaso kucyo tuzicyo kabira ntabwo azasubiraho. Niyagira impinduka tukaba turi kubona wenda amahoro mu nzira ari neza, tuzasubiraho kabisa. Ariko mu gihe tucyumva abantu bakiryana, ugurisha gahene bakagutema, ukarya ajyayo baguhagaze hejuru, ntabwo dushobora gusubirayo. Tuzagumana mpaka twumveje ko umutekano wabonetse ku buryo uzajya nk'ukuntu ubona ushobora kuva nk'ahandi byumba ukajya i Kigali n'amaguru nta muturage uri kuguhohotera mu nzira.
Nka perezida uza gutorwa muri aya matora, uhaguha uburenganzira bwo kugira icyo umubwira, wamubwira iki?
Ikintu cya mbere dukeneye ni umutekano. Iyo umutekano uhari ibindi birizana. Abarimu bagahembwa kuri gahunda, kuko urabona muri Kongo abarimu hari ukuntu abanyeshuri aribo babishurira, abasirikare bahembwa n'abaturage. Ibyo byose bishyize ku murongo, abarimu bagahembwa neza, abaganga bagahembwa neza, ni n'abasirikare bagahembwa neza, ubundi ziranyeshamba zose akavanaho. Ubwo urumva ibyo byose aba yabishoboye. Mwiri ibintu nabigera akajya aviyara akegera abaturage akumva ibibazo by'abaturage, ibintu bizajya mu buryo.
Mu myaka 20 maze mu Rwanda, nubwo mu Rwanda wenda batwakiriye neza ariko si iwacu. Nk'uko amatora abaje, haje perezida ubasha kumenya umutekano w'igihugu, akamenya umutekano w'abaturage no gucyura impunzi. Bya byiza kurushaho ku gihugu cyacu, ni cyiza kurusha aho turi. U Rwanda ruraturyoheye ariko ntabwo turyoheye nk'abanyarwanda baruvukiyemo. Ntabwo twahunze inzara, twahunze kuko nta mutekano twari dufite. Twahunze kuko twabuze umutekano muri Kongo, twahita dusubira iwacu akadushyura tugataha. Ariko mu gihe agiyeho nawe ntitugire umutekano, ntabwo twavaho turi dufite umutekano. Hano wenda dufite umutekano ako ntabwo dufite kwisanzura nk'abanyagihugu.
Naje mu Rwanda muri 1997, tugize amahirwe ugiyeho akatuyobora neza twabyemera. Ariko ikigaragara cyo ntago babikora nk'uko bo babishaka, ni akantu ko mu nzu. Ni ukuvuga ntushobora kuba witungiye inka ntukuza bakayigusahura. Niba ufite umuryango bakaza bagatemagura. Nta kizere twe tugira cyo kuba twajya muri Kongo ngo tuvuge ngo twagirire amahoro. Kongo ni nziza, twe nta kibazo tuyigiraho. Kongo irera, Kongo ifite imitungo myinshi, ariko ni abanyenda ndini, ni ibisambo. Ugiyeho wese ari kubera abashaka gushyira mu nda ye n'umuryango we. Ntabwo areba gahunda z'abaturage bayoboye. Niba njyewe mu buzima bwanjye ntabona perezida w'igihugu wenda ngo mubone wenda byibuze yanadusuye naho tuba, cyangwa ngo atembere naho izindi mpunzi ziba, cyangwa mu kimwe wenda abaturage be baraba, wavuga se ngo nuwe mutekano waba ufite se? Ntawe.
Izo rero ni zimwe mu mpunzi z'abanyekongo haganiraga na mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Tujye noneho mu Burundi, mu ntara ya Rumonge mu majyepfo y'igihugu. Uyu mwaka bucya dutangira 2019 ugiye gusanga imiryango irenga 150 yo mu mujyi wa Rumonge itagira aho yege ku musaya. Hashize ukwezi imyuzure yibasiye amazu yabo. Mugenzi wacu Fidelite Ishatse aduha inkuru irambuye.
Bahora bafise ingo zabo ariko ubu batunzwe no kuraraguza. Abagabo babiri bari mu miryango, imvura yasenyeruye amazu.
Ntako tumerewe kubera n'ubu ataburaro dufise, turacararaguza mu mazu y'abagenzi y'ababanyi. Aho urayo uno munsi si urare ejo urazi mu ugwaye indaro kabiri gatatu, ntasubira kukwemera ko ishobora kubandanya. Uburyo bwo gupanga nabwo murabizi muri kino gihe ko bitoroshe mu gihe uba waratwawe kira kintu cyose utangura zero.
Twese afite indaro ibyo bwo gupanga ntabwo twashoboye kuronka. Yerusa abana umunani n'umudamu. Abana bakuze nagiye kwasaba indaro, saba indaro ahandi tukumana n'abandi batoye.
Hirande Koronori nafise abana batandatu, nawe nyene umuryango wiwe warasanzaye.
Je nabaho oye aho bona haho motse niho nabo.
Nene muca mubaho gute
dusavye indaro. Abana bamwe ndabasaba indaro ahandi abandi ndarwisaba indaro nga.
Nura batangiye rasi yabo bose.
Yego.
Ucubigabanganya gute?
Bagenda kujyama mwijoro, bagenda ducumbye tugasangira. Tukacha tubarumeka kujyama mwijoro.
Iyo mvura yasegenya yaguye igenekezo ya 2022 ukwezi kw'11 ihitana mu gisagara ca Rumonge amazu 152 ibyarimwe byose biratwagwa, ariko Imana yarakinze nta wasize ubuzima. Abajeje intwaro muri komine ya Rumonge bikiba mu byo bafashishije harimwo itoni y'inyumbati yumye hamwe n'itoni zibiri z'ibiharage. Abo banyagihugu bavuga ko uko kuraraguza kutaboroheje bagasaba intererano yo gusubira mu zabo.
Inzu zaragiye, ibintu byose byaragiye mu nzu, kugeza ubu twambora amaze kuturonsha. Turasaba leta ko yoturonsha utubati kugira twongere gushira itudongo tube ko twokwiyungunganya tukongera kuronka utuzaho twoba turara.
Niba turabire kuko ama turiko turarara guza si byiza. Baduhaye bakadufasha nayo mabati yoshobora kutwubakira n'icyumba kimwe n'iyo sima ishobora kutufasha mu kubaka icyo cyumba kimwe tukaba turabayeho.
Ariko rero icyo utibwa habona gikenewe ni gukuraho ingwane yatumye izabo zisenyuka. Iyo nayo si yindi numuva ucamwe uruzi rwitwa Mugerangabo ugabura amakariti ya Birimba na Gihwanya.
Amazi yose yaba yavuye mu ikambi yabavuye mu mugomero yose aturura nga aha namazi azibirira mu bisanzwe bagize bizi zitatu mugabo ha amazi yinjira ni hato amazi ari menshi acha zibira bizimwe ayandika cha aduga umane yashatishwara mu mazu bisigaye ko bohagura amabizi yose akaronkera amazi rimwe kubujya atakintu kicoza ngo kizibire kuko urumva bizi imwe niyimanza kuzura amazi kugira izindi ore ibintu biba byamaze kononeka.
Uwo muvu warahamuye abo bene amazu yasenyutse
nkubi imvura ikubye honyene nawe tuba duteramiye kuri iki kibanza urabona ko ari kumugaragara tusha tukura meza nk'abana bari hafi tukabashiraha aho dusabye indara tibe muravaho bakabangira
ico turagisaba n'ukuri leta yuko yo kigarukira ko kuko imvura yo mu kwa kane yongirizo zisumiriza nga
dusaba leta rero ko yofasha kugira ngo abene gihugu wo muri kano karere ka Mugerangabo bo ha mu Rumonge batekane bumve ko babayeho nk'abandi kuko twebwe imvura naho ikuba cyangwa igomba kugwa cyangwa itanguye kugwa abenshi imitima ica ihagarara.
Celestin itanga musantire wa komine Rumonge amenyesha nawe nyene kuyo muvu uri mu byo kwihotirwa gukogwa
uwo mukora utagaruka ku buryo bwihuta ushobora gutera n'izindi mpanuka zidasanzwe. Aha rero tukaba tugira tuti abasanzwe batwunganira haba mu gisata cha leta kisanzwe kijejwe gufasha mu gutunganya ibyukubaka imikora n'amabarabara bo twunganira by'ukuri mu buryo bwihuta naho komine nayo nyene igiye kuraba utwiba irafasha mu buryo bukeye ifise ariko hoboneka batwunganira kuko igice cononekaye ni kirekire.
Naho biruko twebutsa ko mu Burundi yaruka gushigwaho umugwi ujejwe ushikirana no gufatana munda akaba kandi yashinzwe n'umunsi wahariwe ugufashanya mu Burundi watangiye guhimbazwa muri uyu mwaka w'2018 hari mu kwezi kwindwi igenekerezo ke 2018 ku mugomo kw'intara ya Rumonge. Fidelite yashatse ijwi rya Amerika.
Fidelite urakoze kuri iyi nkuru. Ku makuru yerekeye impunzi yaranze uyu mwaka turimo gusoza 2018 mugenzi wacu Pierre Carven yo nkuru uri mu Rwanda atubwire bimwe mu byaranze imibereho y'impunzi z'abarundi ziri mu gihugu.
Ni mu ntango z'umwaka w'ibihumbi 2018 aho impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda zahabwa ikarata ndangampunzi. Impunzi zavyakiriye neza kuko izo karata zibafasha muri byinshi haba kuguruza amakonti muri banki n'ibindi. Umushikiranganje ajejwe impunzi umupfasoni Jean d'Arc de Bonheur nawe nyene arabishimangira.
Ubu ngubu noneho ubona ikarita araba yemerewe kuba yafunguza konti, kuba yashaka akazi, kuba yakorera permis de conduire uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga.
Iruhande y'ikarata ndangampunzi barahawe kandi n'impapuro z'inzira passport zituma bajabuka imbibe. Impunzi ziti ubu tubaye abantu nk'abandi kuko n'imbibe zuguruye kuri twebwe.
Ntaje mu vuna isaze no gushaka kuja kurangura Tanzania, Uganda, Kenya, meme na Dubai n'atyo nyine nenda bikeneye. Yego nkaje ico izomfasha nuko ndashaka kuja kurangura bitangoye.
Umushikiranganje Jean d'Arc de Bonheur yarabahaje impanuro zo gukoresha neza izo passport.
Fasha kwagura imipaka, kwagura amarembo kugira ngo mubashe kugira
navuga ngo ahantu hagari hagutse ho gukorera kugira ngo nyine byaterambere byanyu bibashe kugeraho.
Uyu mwaka kandi impunzi ziba mu bisagara zaratoye indongozi nshasha. Umurundi Patrice Ntadohoka niwe yatowe ngo arongore iyo komite y'impunzi. Mu byo Ntadohoka yihutiye gukora iruhande yo kubandanya ikibazo cha pasiporo y'impunzi no gusaba ko hase yovuza impunzi ku buntu indwara zidakira nka kanser, diabete n'izindi ku mpunzi zose. Ntadohoka arashima ko vyakozwe.
Bahora bavura diabete, ibizasida, mugabo hari izindi bahavuye baremera tubakomeye mashi tubatakambiye. Ni nk'indwara za hepatite n'amakanseri ni baraba imyaka bashaka kuzibavura. Iyindi ndwara batwemereye kuvura kandi bamaze gutangura kuvura ni malaria, murazi yuko ifata cyane cyane guharuka. Batwemereye ku muntu ahuye n'isanganya mu ibarabara nabo nyine barapfugwa.
Ku rundi ruhande, abarundi bahungiye mu Rwanda baragerageza kwibeshaho mu gukora ubuzi butandukanye. Aha twahera ku bagore basuka imishatsi.
Ndiko ndasuka, ndiko ndambwira bukle. Lego ndazigusuka penso niyo bitaga mu Rwanda bayita penso, ariko nibijyamye. Ndazigusuka marasta, ndazigusuka madred, karamfasha kwifasha bimwe bimwe ndonka abakiriya.
Hari nabandi bakora dutako tw'udusharizo cyane cyane amahereni y'abakenyezi cyangwa tudede two mu izosi.
Aba mama hari bamwe bamusanga bakunda twa tudede two mu nda, akaza ati urashaka kunkorera ka agaca abona tablo hajya none hagaca gira ati nibi murabikora ati yego byose turabikora
nzaragacagenda
biko numwe ngo ntashaka kugenda adatwaye kandi kantu.
Abane nabo bagakora udusharizo two gutereka ko ibirahuri n'amasahani ku meza.
Iyi ni supra muga ubu turi kumwe, urabona ko ariko arakora isakoshi. Iyo twaronse komandi tushobora kuronka nka supra 12 n'amasuvere yacu, cyangwa ugasanga turonze nk'amasakoshi 5. Hariho n'igihe tugiriye Imana tukaronka nk'umuntu akomanda nk'amasupra 36.
Hari rero n'abigeme bakora imyuga itamenyerewe nk'uyu mukobwa akiri muto akata akongera akadandaza inyama.
Amahanga arigisha atisha ubwenge. Iyi ni itako ry'inka n'uryamiro mu Kinyarwanda. Ku munsi iyo byagenze neza hari aho usanga ushoboye gusohora nk'ibiro 50-60 hafi aho.
Imigwi ndangakaranga ivuze ingoma igatamba n'imbyino kavukire nayo nyene irahari. Nikunda guteramisha abantu mu birori nka byose by'abarundi mu Rwanda.
Sanze turiko turavuza ingoma z'ikirundi twumva dusubiye kuyigereza igihugu cyacu, twumva turi abarundi koko, dukumbuye iwacu ariko kandi tukumva ni iwacu haranatwegereye, kuko iyo ngoma giserukira akaranga ku Burundi tukumva turakiyegereje.
Mwikambi impunzi ya Mahama, inkuru yabanezereye cyane uyu mwaka nuko batanguye guhabwa amafaranga 5,400 ku mpunzi iruhande y'ibindi biribwa bahabwa na HCR. Naho uwo mugambi utarashikira impunzi zose barashima.
Ndafite abana bato bato n'abameza ku bugari bw'ibigori, nzobasumira bafungure bahindure kugira babagire amagara meza batamira ku bugari bw'ibigori.
Ku rundi ruhande rw'amagara y'abantu, ikigo c'abapadiri citaho ubugwayi bw'ihahamuka Centre Girubuntu catangarije Ijwi ry'Amerika ko mu matohoza cakoze casanze hari impunzi z'abarundi zirenga 100 zagwaye ihahamuka kubera ibibazo baciyemo imbere yuko bahunga igihugu. Padiri Innocent Rugaragu niwe akirongoye.
Kakubwiye ati ngiye ntabwo nyishobora kuryama, ntabwo bishoboka. Iyo ndyamye mpita numva za nduru ya mipanga nubaza ngo nibambitaga. Ati nibyo bigaruka. Hari imwe bari yaravuye kuri trotile iyo baba barabonye nk'uko gufungwa cyangwa gukubitwa cyangwa guterwa ubwoba, noneho bagahunga bakaza. Trauma ya kutabiwabo, trauma ya kutagira familia, trauma ya kutagira akazi, trauma ya kutagira abagenzi. Hakongeraho n'indi trauma y'ubukene. Hakaba na trauma politike, kumva ko badashobora kuparticipa mu gihugu cyabo.
Mu makuru yaranze igisata c'impunzi kandi tubibutse ko uyu mwaka ari impunzi z'abarundi zirenga 2,500 nka bose bayiboka umwigemeze biyangenda ku mana avuga ko abonekegwa zari zarahungiye ikamanyura muri Kongo, ariho zavayo zigahitamo guhungira mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu uno mwaka. Zari zihejeje guhura n'ingorane y'ubwicanyi bwahitanye abarenga 30 mu ikambi barimwo. yamara kubera zanse kwiyandikisha ku buhinga bwa none muri HCR zahavuye zishima guhunguka ziciye ku mupaka wa Kirundo.
Tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyene mu bandi nk'uko byari bisanzwe. Abatujejwe muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye.
Uyu mwaka impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda zarateguye umunsi mukuru w'umuganuro kubera kera wahimbazwa ku ntwaro ya cami nk'ikimenyetso caho umwami yaho umwaka abantu ikimenyetso c'ubumwe no gusangira ugaruka rwateguye umunsi mukuru rwavuze ko rushaka kugaruka ku muco mu kubaka igihugu cabo.
Abarundi bashwiragiye bamwe babantu batandukanye abandi bafite ibyumviro bitandukanye dusanga umuganuro nico kintu cyonyene cyashohoza abarundi bose haba abahutu haba abatutsi haba abagore haba abagabo natwe abarundi iyo bari hose twegerane duhure twogira ubumwe.
Mu kurangiza umwaka neza harateguwe ibiteramo bitandukanye aho abarundi bidagadura biginana bibuka akiwabo.
Ubumwe bw'abakera bwari buhambaye amahoro ntagende nyarukira mu mpera usokuru wacu yahora bigendera amahoro ntagende nyarukira mu umubanyi yatega umubanyi ntiyaryama amahoro ntagende nyarukira mu iyo waburi igitungwa gisaba uwo mubana amahoro ntage nyarukira mu mpete
gisaba nka kugasima ukore mu gasiguri
ni kuvuga rero abantu bakwiye kuja inama n'ingingo amahoro yo kwiganza.
Ayaranze igisata c'impunzi mu Rwanda tuyarangirize ngaha ariko reka tubanze duhe akajyo bamwe mu bari mu ikambi imahama batashe ababo.
Nizigimana Josephu abandi mwene biyerutse cyene natasha papa ari Burundi biyerutse cyene ngiye kona mama ambari nda Constance na mwene wabo bavukana atunga Imana Mari
ntahije uwitwa Hosikar Sibomana aca ntasha nuwo bita Sylvie nuwo bitarura tukana bari nyarunazi mu ntara ya Muyinga.
Ninde batayeje
Sabimba na Petroni
banyitwa Zira bwa Fabrice batazira bebe ntahije uwo witwa Sandrine nifasha w'ikigoma mu Bugabira na Simba Buranga Reveriana data wacu na mwene wacu yitwa Rusanga na Celeste
ndashaka tasha papa na mama uwo bitwa Nyamuzi Salvatore na Mukeshimana Miriana na mwene wacu Shemeza Imana n'umujyango wacu wose na bamujomba uko banyumva nitwa Mpawe n'Imana Bonaventure bari mu ntara ya Muyinga commune Gasogwe
ndatayide ntoya haga Serverico aba mu Kirundo nanga abantu ka mugabira nka nitwa byo mugoye.
Twifuriza bariko baratwumviriza bari mwo ntizo mpunzi nyene umwaka mwiza uzobabiri wa mata nobuki. Pierre Claven inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claven inkuru urakoze cyane kuri iyi nkuru. Dusubire mu Burundi. Muri uyu mwaka turimo gusoza uretse abarundi bafashijwe mu Rwanda hari nabo bagiye birukanwa benshi babaga bavuye mu gihugu n'abandi bagiye bahunguka buhoro buhoro. Kwirukana rero abo barundi abategetse Burundi ntibabyakiriye neza mu gihe basanzwe bavuga ko u Rwanda rufungiye mu nkambi impunzi abarundi bifuza gutahuka. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze aduha inkuru irambuye.
Ikibazo cyavuzwe cyane gihagurutsa n'abategetsi b'inzego za leta gushika ku mukuru w'igihugu Petero Nkurunziza n'icyo abarundi birukanwe mu gihugu cy'u Rwanda. Abarundi batanguye gushika ku gataka ku Burundi bakiye muri komini ya Ntega bakaba bambukiye mu ruzi Akanyaru mu mpera z'ukwezi kwa gatanu. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko birukanywe nabi.
Nje nta na kimwe nzanye byose mbitaye amasaka, dushimbo, umuceri wari ku gasozi imirima itanu n'amasaka yarakiri ku gasozi n'inka yanjye n'umugore n'abana.
Rero nitwaraye ku murenge uyu munsi gitifu atuzindura mu gitondo tuza gukanyara gutya n'undi batwambutse. Nta muntu ugeze bakubita.
Nge ntibankubise inkoni se ngaho bayinkubise.
Umurindi wo kwirukana abarundi mu gihugu cy'u Rwanda warabandanije mu mezi abiri yakurikira. Abenshi baciye ku mpaka wa Gasenyi Nemba winjirira mu Kirundo uciye muri komine ya Busoni. Abaciye kuri uyu mupaka harimo abari babaye muri ico gihugu imyaka irenga 20 bavuga ko bahowe ko batagira ivyangombwa. Inyenda muvano nkuko babivuga numutekano uhungabanye mu kwezi kwa gatanu hafi kibira cha Nyungwe muri ico gihugu cy'u Rwanda.
Bamwe bavuga ko ngo bikomotse ku barundi ngo batera sinzi ishyamba riri hirye mu majyaruguru ngo na barundi ngo bahatera ni Nyungwe. Noneho rero biziramo gutyo baratubwira ngo umuntu wese udafite icyangombwa ngo agomba gutaha i Burundi.
Ngo Nyungwe ngo n'abasirikare ngo bateye u Burundi ngo niko babikeka. None ngo niyo mpamvu ngo barimo baratwirukana ngo niyo mpamvu ngo barimo baratwirukana ngo wenda ngo harigiye ngo aritwebwe ngo tubitere.
Intumwa za leta zigizwe n'abavugizi b'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu bw'umutekano zirongowe n'umuvugizi wa leta w'icyo gihe Filipo Nzobonariba bahavuye bashika kubonana na bamwe muri abo birukanwe. Nzobonariba ati u Rwanda rwirengagije ibyo u Burundi bwabukoreye muri kahise.
Murazi imyaka twamaranye n'abanyarwanda babo bakazi no mu Burundi bakahabyarira bakaho bakabamaze bakahatungira amatungo umwaka basubira iwabo bagiye nk'abantu kuko abarundi bivize umutima runo cyo gituma rero atawovuga ngo mu kudusubiza mu ndumane batweretse umutima nk'uyu nge kariwo bafise. Mugabo nitwibaza ko abanyarwanda babisoma bose umutima nk'uyu.
Gushika mu mpera z'ukwezi kw'indwi abari bamaze kwirukanwa baciye mu ntara ya Kirundo barenga ibihumbi bitatu. Perezida Nkurunziza yarabonanye n'abo birukanwe abazaniye imfashanyo zifungurwa n'ijambo ry'indemesho. Nkurunziza yavuze ko barenganijwe mu kwirukanwa aca asaba nyabuna ko u Rwanda rwokorohereza impunzi z'abarundi zifuza guhunguka.
Mberutse twarabonanye n'umukuru ajejwe ibijyanye n'impunzi ku isi twaremeranije neza yuko byoba byiza indongozi z'igucu Rwanda n'indongozi z'u Burundi turi kumwe nase twozohwanira mu kindi gihugu kugira ngo twumvikane ukuntu abarundi bene wacu bo kwitahukira mu gihugu cyabo cy'amavuki. Abarundi bene wacu bagorewe makambi y'impunzi mu Rwanda singaruzwa muheto sinyagano n'abana b'u Burundi bafise bavukana bafise n'igihugu cyiza Imana yaduhaye.
Umwaka ubwiye kurangira leta y'u Burundi itaramenyesha ko uwo mubonano wabaye ariko bamwe mu barundi bahungiye mu Rwanda bagiye barahunguka umwe umwe. Abatwa basanze muri komine ya Busoni
ubuzima bwaho buragoye gose tumaze kubona bugoye sahantu nyine bari gusaba ngo utahe ngo bakwemerere je navuyeyo nyine ntorotse
sivuga ngo ni muri muzaya muri aseruje uragenda muri migarasi nyine muri aka kandi kumva kuvuga ngo ni kugira ntagira abantu bagenda baragufata mu nzira nyine nari mu mukagira nyine mugabo urabikwemerera neza umuntu agashacisha ku ruhande agatoroka nkambo gashisoka akiza ufise nk'utuntu ukemera ukagusha nk'impunzi kugira uveye.
Ntacyo batekerwa nk'abandi barundi bahunguka bavuye mu bindi bihugu ivyo bituma baba mu buzima butoroshye nk'uko babivuga.
No kumenyamenywa ase ntaki kumenya ko hano gatoro twahasanze abantu twahasize twaturanye neza badufashije nina ko bituntu hano umuntu agukira ndo gakeye cyakamenye ubuzima
nakimwe na ve yabantekere naje ngaragara byose ambari nivyo nari nararonkeye yose nabitaye nana kimwe naje nzanze
mu ntara Kirundo. Buramatari Alentrevere Mutabaza irongoye avuga ko uyu mwaka abantu baharugwa mu bihumbi bitatu bahungutse muri ubwo buryo bavuye mu gihugu cy'u Rwanda.
Turabye muno mwaka gusa ibihumbi 2018 tubona ko kugeza uno munsi hamaze guhunguka abantu bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bashika ibihumbi bitatu. Abo bantu rero bahungutse ata HCR yabafashije ata leta y'u Rwanda yabafashije mbere bamwe bahinze gutoroka byumvikana yuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi no mu ntara yacu ya Kirundo amahoro n'umutekano ari byose kandi tugashima yuko aho bashikiye atangwanye ushaka n'uyu munsi turumva.
Mutabaza avuga ko bagiye barahabwa imfashanyo buke buke.
Mbere tugashima ko na leta yagerageje kubafasha mu tuntu duke duke cyane cyane ari nk'ifungurwa biciye no mu mashyirahamwe asana dufasha. Reka mbere nahiga yejo mu minsi iheze nyine ishobora mukuru w'igihugu akaba aherutse kuronsa iyo miryango yose udukarata two kwivuriza ko kumwe n'abantu babashikiriwe natuzovugana bamutamenye kugira ngo turabe yuko nabo nyene dushobora kubasabira hirya no hino kugira ngo bashobore kuronka udukarata two kwivuriza.
Mu bahungutse bavuye mu gihugu cy'u Rwanda twavuga kandi n'abayoboke b'inyigisho ndoramana z'umwigemeze biyangenda ku mana baharugwa mu bihumbi bibiri n'amajana atanu bake mu ntara za Kirundo na Ngozi birukanywe mu gihugu cy'u Rwanda banse kwiyandikisha mu ishyirahamwe mpuzamakungurira w'impunzi HCR mu buryo bugezweho basigura ko biteye kubiri n'ukwemera kwabo. Muri icyo gihugu bashitse bavuye mu gihugu cya Congo iyo bari barahungiye inyuma yo kugiriranira ibibazo n'abasirikare ba Congo abarenga 30 mu bayoboke baze biyabakicwa. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco urakoze kuri inkuru kandi ni naho dusoreje amakuru twabateguriye kuri isaha. Tukaba tubashimiye mwese kwa mwateza amatwi tunabifuriza gusoza umwaka neza kandi utaha uzababere muhire. Kubanga bw'ibyuma hari engineer Wagner na Facile Gebehu kuri mikoro ya Eugenia Mukankusi. Ibiganiro byahagarariwe na Edi Rwema. Mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.